Turi kucibutso cy'umwebwa barundi ku musozi wavugizo muri commune Mukaza mu gisagara cha Bujumbura. Umukuru w'igisagara yuguruye ibirori yibukije abari ngaho kwihimbazwa y'imyaka 25 iheze hashinzwe amasezerano y'umwebwa barundi ishitse haragahengwe ku mugwa mukuru w'u Burundi ugereranije no mu minsi iheze. Fredy Mbonimpa yavuze kwa ugahengwe gakeshwa ugukorera hamwe kw'inzego z'umutekano iz'ubutungane abajeje intwaro n'abanyagihugu. Umukuru w'igisagara cha Bujumbura yanatanze impanuro na cyane cyane kurwaruka.
Aha mbone yakajyo kugukebura abanyagisagara na cyane cyane urwaruka twikubita gashi twubakire ku ntambwe tugeze ko duhindura isura y'igisagara cyacu mu gukomeza ubumwe n'amahoro. Umwanya twatakaje mu bikorwa by'ubwononyi byahitiye ni muze twese hamwe tuburihe mu gusanasana ivyo twononye amabarabara, inyubako n'ibindi. Maze ubudasa bwacu butubere itunga tubukamishe amahoro n'iterambere.
Ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu Joseph Butore yibukije kubumwe bwamye buranga barundi kuva na kera narindi imbere y'uko intwaro z'abakoloni ziza kandi kw'abarundi bo mu moko yose bamye bagwandiza hamwe umwansi igihe cyose igihugu caba gitewe na bakavantara. Yamenyesheje kumwe hagati y'abarundi ataragaseseshwa rumuri acatanga uturorero twakomeje ubwo bumwe.
Sivye mbeshere biragaragara ko abarundi twanywanye. Ivyo bikaba byagiye mbere kuhigwa n'amasezerano y'amahoro ya Arusha yo mu 2000, amasezerano yo guhagarika intambara Burundi yo mu 2003 hamwe n'ibyizwa shingiro yo mu 2005 byatumye abarundi bahabwa ikibanza n'ijambo mu itunganyo ry'igihugu atari makumiriwe.
Amasezerano y'umwe bw'abarundi yashinzwe na president Pierre Buyoya ubu ari mu bantu bagirizwa n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ko bashaka gutembagaza ubutegetsi. Gerard Daniel Ndabirabe umuvugizi w'uwo mugambwe yabivugiye mu itangazo riherutse gusomwa kuri radio na televiziyo z'igihugu.
Ingendi gaitse yo Samantha Power Louis Michel wafatanije hamwe na Kagame yari yekanye mu gushaka gusambura demokrasi ikiri ntoto mu Burundi mu kurondera gushira ku butegetsi leta mfata kibanza amagabura nyama irongowe na Petero Buyoya. Uwo mugabo amaze gutembagaza ubutegetsi gatatu kose rero nubu akaba ashaka kugarukanwa ku butegetsi irigira kane hakoreshejwe bimwe vya G7 na G10.
Mu mugambwa badasigana yiprona watwara ico gihe hashingwa ubumwe bw'abarundi bemeza ko naho hari bitose kaza ubwo bumwe abarundi banywanye. Konsili nibigira umukuru w'uwo mugambwe atangura tubwira amanota yo kwiha.
Novuga ntije yose twarenza 50%, turenza 50% kubera iki hari habarundi bagumye bafatanye munda abahutu n'abatutsi baraguma bafatanye munda nkuko bama bivuga mu kirundi bati hari abantu hamuronturuntu urunturuntu rero ntigwashoboye guhera mu gihugu cacu. Hariho abo ngira ngo bidashimisha baguma bagomba guhungabanya ubumwe bw'abarundi. Nubu murabona muri kino gihe ibyo turimo hari impunzi hari imiryano. Igikuru rero nuko uravye hagati mu gihugu uno munsi urabye hagati mu gihugu ukahagendera ubuntu bukene gusa abantu barakenye ariko urabona ko bafatanye munda mu gisagara cha Bujumbura. Sinzi ko ari kubera hari incabwe nyinshi ari nacho gituma ubona hariho bijya birahungabana ariko tukizera ko twese turagwa tukavyuka umuntu akabona ko ijenje vyose dutegezwa kubana ataho dushobora gushirana.
Amasezerano y'umwe bw'abarundi yasinywe mu mwaka w'1991. Ayo masezerano yatewe kugikumu inyuma y'imyaka itatu habaye ubwicanyi bufatiye ku moko mu makomine ya Ntega na Marangara mu ntara za Kirundo na Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Amatohoza mpuzamakungu yerekana ko abantu bagera ku 200,000 bagandaguwe ico gihe mu mwaka w'1988. Eloje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.